radio indundi culture amakuru mu kirundi
mwiriwe mwese muteza amatwi ibiganiro vyacu kaze mana makuru yo kuri no mugoroba afatiye kuri ibi bikuru bikuru kuri uyu wa kabiri niho hatangura gukogwa mu gihugu cyose ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma ya shure nshingiro abanyeshuri barenga ibihumbi 85 95 bakaba aribo bitezwe gukora ico kibazo mu gihugu cyose atangude cyo kibazo kizomara iminsi 3 umushikiranganda rero nyigisho n'ubushakashatsi François Havyarimana yavugiye muri commune Muramvya intara ya Gitega kwico kibazo catanguye neza muri rusangi umugambwe sahwanya Frodebu ubona ko kugarukana umugigwa wo kuduzi darapo ari vyiza kuko ari uburyo bwo kwibutsa ugwaruka ku Burundi bwikukiye no gusuzuma abakozi mu gutonda ku idarapo ni nyuma yaho ubushikiranganje bw'indero butegekeye ko amashuri ya leta nayigenga asubizaho umugigwa wo gutonda idarapo nkuko twabishikirije mu makuru yacu inama y'abashinga ntaye mu Burundi iriyamereza ibikorwa byose ivuga ko bibangamiye intwari bereye mu gihe cha none mu Burundi muri byo ubwo rwego runegura ingendo y'ibiturire ikoreshwa n'abigibutunzi bw'igihugu twaja kubabwira murano makuru mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza muri wa kabiri uwo munsi tubabwira indwara yo kubura imishatsi tubibwirwa na muganga Jean Bel Kimasi nibo wayo yanonose kuvura indwara zo kurukoba aya nayandi ni mukanya ndasubiye kuba hamwiriwe ano makuru mugihamwe yashikirizwe na Kristaliza Harerimana afatikanije mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Bentwari tuyahere mu gisata c'indero kuri uyu wa kabiri niho hatangura gukogwa mu gihugu cyose ikibazo cyo mu mwaka w'icyenda gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashure y'inyuma ya shure nshingiro abanyeshuri barenga ibihumbi 85 95 bakaba aribo bitezwe gukora ico kibazo mu gihugu cyose atanguza ico kibazo kizomara iminsi 3 umushikiranganje ajeje indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yavugiye muri commune Muramvya intara ya Gitega kuri ico kibazo catanguye neza muri rusangi ndetse anahamagara abanyeshuri gukorana umwete ico kibazo kugira bazoronka amanota meza kuri kira umushikiranganje w'indero François Havyarimana
turahejeje gutanguza kibazo cyo mu mwaka w'icyenda tanga uburenganzira bwo kuja mu gice cy'inyuma y'ishure shingiro muri rusangi rero biriko biragenda neza mu gihugu cyose nta tugorane dukomeye twabonye kiretse gusa tugorane duto duto ahanini dufatiye ku kibazo twagize turiko turategura iki kibazo aho muri za mashini nini dukoresha mu kugira ibyo twita amakopi hari mashini imwe yapfuye hanyuma bituma abariko baratunganya ico kibazo bakora ijoro n'umurango bataryamye hariho rero utuntu dutoyi twaciye twibonekeza ariko nta kibazo novuga koko kinini cabaye abanyeshure bari batekanije kuri ico kibazo bangana n'ibihumbi 85 95 abariko baragikora bagikora batekaniwe n'aba banyeshure bigana ubumuga twabategekanirije ingene bashobora gukora kugira ngo nabo tubone koko ko bize neza kandi ivyo batubwiye yuko bariko barabitora ico twahanura abanyeshure nuko bokora batekanye birashobora gushika kibazo ca mbere kikabagora nubwo batubwiye yuko icari coroshe batubwiye yuko bagitoye cyane ariko ntihabura umwe n'uwundi gishobora kugora ko muhanura rero yuko ato chatara n'ikigazuzo ahubwo yoca yitegura akipanga ku bibazo vy'ejo no ku bibazo bizokogwa hijya y'ejo kugira ngo azoshobore kubitora bisaba yuko uno munsi ku mugoroba aca yiga neza agasubiramo ivyigwa hanyuma muri rusangi azosange ikibazo yagitoye
n'urunani rw'amashirahamwe akorera mu gisata c'inyigisho FENASEB rurashima ko abanyeshuri n'abigisha baronse umwanya ukwiye wo kwitegura ico kibazo Antoine Manuma arurongoye ariko avuga ko intambamye zitabuze no muri uno mwaka agasaba ko leta yotorera umuti ibibazo vyibonekeza mu gisata c'indero tumukurikire
turashima ko imyiteguro muri rusange yagenze neza kuko tubona ko umwanya wari ukwiye bigatuma integuro z'ivyigwa zirangira n'umwanya wo gukora imyimenyerezo ukaboneka biratandukanye naho ikibazo nk'iki cahora gikorwa mu kwezi kwa gatanu iyi integuro ikaba yoguma gutya naho biruko abana mu mashure atari make bahuye n'ibibazo bitari bike kubura abigisha kwiga ari benshi mu masomero ubukene bw'ibikoresho mfashanyigisho bigatuma biga nabi reka no kubigisha intambamye ntizabuze ko kwigisha ivyigwa badafitiye ubumenyi n'ubushobozi buhagije, kubura ibikoresho mfashanyigisho bihagije n'ibibazo byo kwiyunguruza mu bisagara. Aha ntitwokwibagira ko abana bashika mu mwaka w'icyenda ari igice gito cyane cy'ababa batanguye umwaka wa mbere w'ishuri shingiro. Twagira dukeze rero ugwaruka wihanganye rugatoza ikivi, tukarusaba kugira ingufu ubwira n'ubwitonze mu kibazo kugire baronka amanota ashimishije bashobore kunguruzwa. Naho ari ihiganwa hari bisata cy'inyuma y'ishuri shingiro byafuditse amasomero akaba agaragara kubera yabuze abayigamo, bamenye ari benshi byoca bisubira bikugururwa. Twoshimira kandi abigisha bumiye kwibanga mu gihe bahuye n'intambamyi nyinshi, tugasaba leta ko yogerageza kuzitorera umuti gutyo umwimbu wiyongere.
Wakabaye ni Antoine Manuma arongoye urunani rw'amashirahamwe akora mu gisata c'inyigisho FENASEBE. Umugambwe Sahwanya Frodebu ubona ko kugarukana umugigwa wo kuduza idrapo ari vyiza kuko ari uburyo bwo kwibutsa ugwaruka ku Burundi bwikukiye no gusuzuma abakozi mu gutonda ku idarapo. Inyuma yaho ubushikiranganji bw'indero butegekeye ko amashuri ya leta n'ayigenga asubizaho umugigwa wo gutonda idarapo nk'uko twabibashikirije mu makuru yacu yo kuri uyu wa mbere. Silvestre Bikorindagara avugira umugambwe Sahwanya Frodebu abona ko uyo mugigwa wokogwa no mu bundi bushikiranganji. Tumukurikire.
Mbega ninde yari yabikuye bijya bintu ubwo ntibyahavuye kuri iyi ntwaro ya SNDF? Icyo nzi ko ni uko iyi ntwaro irahindura ibintu bikagaruka kuri bya bindi. Umengo sinzi ko hari akarusho, ariko byari byiza kera kubanza gutonda ku idarapo mu kabirimbo. Nyatse sinzi wari yabikuye icyo yabikuriye. Ciwe ku bwanjye ni ukuri ibyo ari byiza. Rero ni kwibutsa abana ingene ko basa igihugu cyikukiye kubikunda. Kera rero n'abakozi bacu ubona bacerewe abarimo, udatonze ku idarapo wacu ubona ko yacerewe, ntibagarukana ahubwo nabaza ni ko mwari mwarabikuye. Mugabo ibintu byo bihushanye muri iyi ntwaro byama byabaye. Uyu mugambwe warashyizeho iyi ntara yitwa Rumonge ikura kuri Burundi. Insiguro ni ukwegereza ubutegetsi abanyagihugu. Ubu bakuyeho intara basigaza zitanu zari 18. Mugabo insiguro kwa kundi nyine byama bintangaza, ariko twe turazi ko ari amayeri. Bijya byose bagira n'ibintu bijyanye n'amatora, kuko iyo bita decoupage electoral bijyanye n'uko intwaro yubatse mu maprovinsi cyangwa mu makomini. Hajya babigira babizi si ukugira ngo bariko begereza ubuntoya. Ariyo nko kubona umuntu ava mu giteranyo ushaka abura amatara akazoja mu cyahunzi. Donke ni uko bama bakora biva ku kintu bariko bararondora.
Mu gisata c'intwari ibereye inama y'abashingantahe mu Burundi iriyamiriza ibikorwa vyose ivuga ko bibangamiye intwari ibereye mu gihe ca none mu Burundi. Muri vyo ugwo rwego runegura ingendo y'ibiturire ikoreshwa nabi ry'ubutunzi bw'igihugu, ingendo yo gukumirana n'ibindi kubwago bibuze igihugu gutera imbere. Mu ikoraniro ridasanzwe rikoranije kuva kuri uyu wa kabiri abashingantahe bava mu ntara zitandukanye n'abaranguriye imirimo hanze y'igihugu yamara gwashimye impinduka ziriko ziraba mu gukorana kwago na leta. Ido nido na Norisi Nduwimana.
Niburi urwo rwego rwitira ridasanzwe rikoranije abashingantahe bava mu ntara 18 zari zigize Uburundi imbere y'uko habiringanizwa rishasha ry'intwaro hamwe n'abakorera mu bindi bihugu n'imigabane nka Amerika na Canada mu rugamba rwo guhangana n'ibihanze iterambere mu Burundi kubera kubura ingendo y'intwaro ibereye. Umukuru w'inama y'abashingantahe Adriano Sibomana atebibwirizwa kugwanywa
ibintu by'ibiturire busuma kudashira imbere abarundi bose, abantu bakifatira ku macakubiri abayamo kabari imitumba n'ay'imigambwe n'ay'amadini arashobora kuboneka bishobora gutuma abarundi batagenda bari kumwe.
Yamara no ku ruhande rwabo bemeza kubamiza akabuye k'abagabo abanyerera ntibabura. Ibyo bituma inararibonye muri urwo rwego yigeze no kururongora Patiri Diriano Ntabona n'abagaragaza impungenge yahamagariye abari aho kwisubira ko
abantu bavuga ngo ukwibako ngo nabakomeye umugabo n'uryo twiwe n'utwa bandi bigaca bitera henshi indwano zitavana ko twebwe bashinga ndaye rero koza turavuga duti agaciro kazi na muntu karabwirizwa kwiheberwa hakaboneka abantu bemera ibanga yo gutatura batasi na kare intahirunga rivuna
kuva mu Burundi hashinzwe urwego rw'abahuza bubaha ububasha bwo gutatura matati ku mitumba hariyo mazentare yo kumugina amahuriro nk'aya ntamenyerewe mu gihugu ico bikoze Diliano Sibomana ahagarira inama y'abashinga ntahe ntaje umuntu wamukwemeza ko muri ubwo butungane bwo kumugina abatiwe badahara
uravye ibintu biriko biraba nk'ubu nk'abantu bariko barafatana mu kanigo bapfi bicanke bijya ni benshi nta sentare dubishobora mugabo abashinga ntahe barashobora no kubibuza abana bagakora bafite indero gutata watiwe aseri ku mwanya wose hari ububeshe akamubwira ati oya ivyo vuze sivyo wabeshe hari uri ko agomba kugirana nabundi atoya ageza aho iyo siyo nyifato runtu
imyaka iri kwira bitatu kuva mu 2022 mu gihugu hasubiye kwemegwa ibirori byo kwatira abashinga ntahe bashasha inyuma yo guhagarikwa by'imfata kibanza n'ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu igihe hari yatanguye gushinga ubwo rwego rw'abahuza ku mitumba nyene abashinga ntahe bubashima ko icuka kiriko kirabaciza hagati y'ubwo rwego n'abajejwe intwaro ariko kwemeza ko ingingo zizofundikirwa muri rihuriro zibwirizwa gushikirizwa umukuru w'igihugu nk'umuganda mu gutsimba tazintwari bereye
Radio Indundi Culture
Radio Indundi kitwa makuru yacarabandanya abaserukira abandi abaserukiye abandi bari mu karuhuko kizabukuru bashikiriza ku butungane ari nasubirizwa mu kunywanisha barundi aho bari bahuye nabagize umugwi w'igihugu Sever kuri uyu wa kamini ku mugwa mukuru wa politike Gitega muntu mbere yo kubasaba interano yabo mu kunywanisha vy'ukuri urongoye umugwi Sever Pierre Cravenda yicariye yavuze ko abo bakukuruke bagize inararibonye kuba babaye mu magume kandi bakayakoreramo abasaba guhagararira ukuri amahoro n'ubutungane ntihagira umuntu azozira ica takoze kandi bigisha amahoro bahereye mu miryango iwabo no mu kibano ino nkuru tuyibaza Aniseti Ntanguvu akorera Igitega
Uburundi bubwirizwa kurangwa na benecho babana mu umwe n'amahoro umukuru w'umugwi w'igihugu jejwe gutoza ukuri no kunywanisha abarundi Sever mu camaka yo mu Gifaransa Petro Gravenda yicerie yabishikirije kuri uyu wa kabiri ku mugwa mukuru wa politique mu nama yahuje abagize uyu mugwi mu bakukuruke bagiye barazezwa amabanga n'imirimo itandukanye mu gihugu mu ntumbero yo kubasaba intererano yabo mu kunywanisha by'ukuri abarundi yamenyesheje ko abo bari mu karuhuko k'izabukuru bafise ikibanza nasubirizwa kandi ari inararibonye zabaye canke zarokotse mu magume y'injyane zagiye zisubiriza mu Burundi bamwe muri abo bakukuruke berekanye ko kunywanisha kutazoshoboka atabanje kuba ubutungane nyabwo abagirwa namabi bakoze bayahanigwe abatakiriho bagirigwe ikigongwe hamwe no gusubiza amatungo yanyazwe muri ivyo bihe vyakahise kabi bashikirije ko ukunywana kubanza mu mutima wa nyene gukora ikibi hanyuma akanywana n'Imana yamuremye imbere yo kunywana nabo yakoreye ico kibi hari nabavuze ko umugwi Sever uri kukwega amaguru abarundi nabo bababaye kunywana babone gucyo kubana mu mahoro Petero Karaveri ndayicariye arongoye umugwi Sever yateye akamu gutyo abo bakukuruke bonararibonye kwigisha amahoro bahereye mu miryango yabo no mu kibano kuko ari ryo soko y'ukunywanisha abarundi yabasabye gutyo guhagararira ukuri amahoro n'ubutungane ntihagire umuntu azira ikibi atakoze kandi bigishe kubana n'abandi muhe bitandukanye Anise Ntango bigitega Radio Indundi Culture
arakoze mugenzi wacu Aniseti Ntanguvu bamwe mu banyagihugu bo muri zone Rubirizi yahoze iri muri commune Mutimbozi ubiri muri commune Ntahangwa intara ya Bujumbura barashima ko ubu bimwe mu byo bahora basaba muri commune babironkera muri zone inyuma y'intunganyo nshasha y'ivyintwaro bavuga ko ivyo vyatumye urugendo bahora bagira baja kuri commune hamwe n'uburyo byabatwara bigabanuka ni inkuru tubaza Egide Nahayo
bamwe muri abo banyarubirizi bavuga ko kubona ubuzone yahawe ububasha bwo gutanga bimwe mu byahoze bitangirwa muri commune ubu bishobora gutangirwa muri zone gutyo bikaba bibagabanyurira urugendo rurerure bagira ndetse n'uburyo byabatwara nk'uko no mukenyeza bishikiriza
umuntu avyaye yarinda kuza kwandikisha umwana ku ikomine kubera hamutera ubute kubera ari kure kandi kubera deplacement ari nini basanga umwaka wa mbere uraza taragenda wa kabiri kubera iki deplacement ari nini hageze kuragana naho umuntu umisoro n'inkumi yandikwa cyangwa bubakanye bandi wowe mugabo n'umugore mwarashobora kubana umugore akakubwira ati tugende kwandika akubwira ati hariya ni kure ushaka kutondihira deparasema nawe nta mahero ufise kaje usanga umwaka wa mbere naho nyine uraheze mutaraja kuragana hariho n'igihe mwashobora gupfa n'ibintu bitashemeye ugasanga muri ahukanye mutandize
reka none mutamakazi wo muri iyo zone nyene ya Rubirizi ashima kubona we nkuri muri bantaho nikora ivyo bahora baronkera muri komine ubashora kwironkera ku biro vya zone
niko zone iraha hafi nyene biratunezera ko hanze n'umutamakazi kugenda iyo onyego ubuhomba hambera kure sanzwe nkatwa batamakazi hariho umugambi bari bahora bari baradusizemo kugira ngo badufase banyakuba kugira ngo dushike kuri komine byaratugora tukirwa tuduga tumanuka tukigira imitsi yo kumanuka no kuduga sanka gatike
kuva muri 2025 hatanguye ishigwa mu ngiro y'iningarizo nshasha mu by'intwaro aho nka makomine yavuye kujyana na 19 akaja kuri 42 naye amazone ubakaba ari amajyana 541 uko gutunganya gushasha ibijyanye n'iby'intwaro leta ivuga ko yabikoze mu ntumbero yo kwegereza ubutegetsi abanyagihugu ariko bamwe mu banyepolitiki batavuga rumwe nayo babona ko ari umwe mu buryo bwo kurondera amajwi mu gihe cy'amatora
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza buri wa kamini umunsi tubabwira indwara yo kubura imishatsi Muganga Jean Berkimasi ntibuwa yanonose kuvura indwara zo kurukoba ashikiriza ko bishobora kuva ku kwihenda ku kwigwanira ko mubiri canke imiti imwe umuntu aba yarafashe ntibuwayo ahamagara abafisi ico kibazo kutarondera kwivura ahubwo bakaja kwa muganga inkuru y'amagara y'abantu y'umunsi twayiteguriwe na Lisenda Yizeye
Huko yanonosoye kuvura indwara zo kurukoba abishikiriza ufisi yo ndwara yo gutaronka cyangwa gutakaza umushatsi ishobora kuba kugice canke umushatsi wose
abantu bawura imishatsi tubona cyane cyane kubana usanga tamushatsi bafise canke hari gice kimwe imishatsi yagiye kandi atakintu babaye sho kugenda gice kimwe canke kagenda mutwe wose ugasanga nta mushatsi numwe bafise
ivyo rero muganga Jean Bekimasa asigura ko bishobora kuva kukwihenda mukwigwa nira kumubiri cyaje kufungurwa zidakwiye
numubiri wonyene tuma iyo mishatsi igenda aho umubiri bijanye n'uko numubiri wigwanira itera habaye ukwihenda imerero y'imishatsi hanyuma bigaca bituma iyo mishatsi igenda ibindi bishobora gutuma tagira imishatsi mishatsi igenda bishobora kugira kuba utaronka ivyo ufungura bikwiye cyane cyane abagura shonyonyo cha fer cyane ama vitamine amwami
ikindi bishobora kuva ko ni miti imwe y'indwara za kanseri cyangwa umwingo
ariko kandi hariho ni miti imwe ishobora gutuma umuntu abura imishatsi turabibona cyane cyane nko ku bantu bagwaye indwara za kanseri bashira ku miti rya miti twita chimiotherapy mu ngaruka zayo ushobora kubona ko hari bihinduka ku mubiri harimo no kubura umushatsi nk'umwingo urafise inkabuzo dutanga mu mubiri igihe utaba uriko urakora neza turashobora kubura imishatsi
uwo muganga rero ahamagarira abantu kwirinda kwivura nyabuna bakegera abaganga babinonosoye
foi vite noto medication hari habaca bagenda kurondeza ngaha mu miti kirundi mu mafarmasi ngo mwomfasha ngo ugasanga abantu bari haye ibintu ndetse aho kubafasha bigatera bibononera umubiri wabo
ikibazo cyo gutakaza canke gutagira umushatsi gishobora gushika ku mwana muto cyo kimwe no kuwukuze
Arakoze Alice Ndayizeye kuri iyo nkuru y'amagara y'abantu wari waduteguriye ari nano duce tugarukiriza no makuru yo kuri uyu mugoroba ni ku isaha 12 n'iminota 37 nabakengurukire mwese mwarimu duteza amatwi nshimiye Kofi Olivier Bentwa yakatuma amajwi abashikira ano makuru mwariko mwumva mu ijwi rya Kristalizare Imana ndabifurije ibihe byiza murakoze